i Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zine z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Abarongoye Uburundi mu nzego ziri hejuru usanga hari abo dufite basigaye igihugu bwinshi turifuza yuko tubanabanga hambaye ukaba ari Umurundi gusa.
Uwo ni Joseph Ntakarutimana, icyegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD.
Abo bantu baronsubira bubiri n'abantu bahunze igihugu hari ingorane
mu Burundi
kuva mu mwaka w'1972 dufashe usanga n'imbere yaho hari abahunze kandi hama amategeko y'u Burundi amabwiriza y'u Burundi arabyemeye.
Uyu ni Leonce Ngendakumana, icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Bose bavuga ku kibazo kijanye n'abategetsi bafise ubwenegihugu bubiri. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku kibazo cy'umutekano mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo ya Kiziba mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda kibandanya kutavugwa ko rumwe ku kwiregura kwa Jean Baptiste Mugimba ku byaha bya genocide aburana n'abashyikirizamanza kwatanguye kumvirizwa muri sentare nkuru y'u Rwanda. Turagaruka ko mu kanya gatoya. Areka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Mwaramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Fatou Bensouda ejo ku munsi wa kane i Kinshasa yasabye abategetsi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gukora amatohoza ku bwicanyi bwakorewe muri icyo gihugu ariko ntiyishyura ku bisabwa n'abaharanira agateka ka muntu. Bensouda yagize ati ni ngombwa ko hagira igikorwa kubagirizwa ubwo bwicanyi. Yabishikirije abamenyeshamakuru inyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri yari amazemwo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amenyesha kandi ko ashimishwa n'intambwe zimaze guterwa muri ayo matohoza ku rwego rw'igihugu ariko agahamagarira abategetsi kongereza ingufu muri ibyo bikorwa. Bensouda arongoye CPI yari yashyitse i Kinshasa ku munsi wa kabiri abonana na Perezida Joseph Kabila. Imigambwe ya politike abategetsi mu rwego rw'ubutungane hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri icyo gihugu. Umukuru w'umuhari urwanya leta ya Mozambique Afonso Dhlakama yarafuye ejo ku munsi wa kane. Ayo makuru ava mu mugambwe Renamo wiwe ukomeye mu irwanya leta. Amakuru ava muri uyo mugambwe rero no mu miryango n'umuryango wiwe avuga ko Dhlakama yafiriye mu misozi ya Gorogonza muri icyo gihugu aho yibera kuva mu mwaka w'2013 igihe intambara yongera kwaduka muri Mozambique. Icyamwishe ntikiramenyekana gushika ubu ariko amakuru amwe avuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima, abandi bakavuga ko yahitanywe n'indwara y'igisukari ariyo diabete. Dhlakama yarongoye umuhari Renamo hafi imyaka 40 harimo imyaka 16 yamaze arwanya umugambwe uri ku butegetsi Frelimo. Intambara yarangiye mu mwaka w'1992. Umuhari Renamo waciye uhinduka umugambwe wa politike utavuga rumwe n'ubutegetsi ari kugumana ishami rya gisirikare. Abimukira b'Abanyafurika baharugwa mu 1500 baratahukanywe muri Niger bakuwe mu gihugu cya Algeria mu minsi iheze n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi n'abimukira OIM. Iryo bishyikirizwa n'umukuru w'iryo shyirahamwe ryashyikirijwe n'umukuru ejo ku wa kane i Niamey. Abo bimukira bagizwe n'Abanyakamerune bashika 600, Abanyemali hamwe n'Abanyagine n'abandi Banyafurika bari bazibiriwe mu bugaragwa ku rubibe rugabura ibihugu bya Niger na Algeria. OIM ivuga ko wimukira birukanywe n'igipolisi cya Algeria bari bagiye kurondera ingene bo kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga. umuvyeyi w'abana babiri muri Afghanistan yaragurishije umwana wiwe umukobwa w'imyaka 5 kugira aronke amafaranga yo kuvuza muramuwe arwaye kanseri yo mu maraso. Umuvyeyi azwi ku izina rya Obaida aba mu ntara ya Farabe ni muri Afghanistan, avuga ko yabikoze kugira arokore ubuzima bwa murumuna w'umugabo wiwe. Ahitamo kugurisha uwo mwana ku muryango wubatse ariko utaronse amahirwe yo kubyara. Ayo makuru amaze kwamamara ku mbuga ngurukana bumenyi, abategetsi bo muri iyo ntara hamwe n'izindi nshuti baciye batororokanya amafaranga baha uyo muvyeyi abona gusubirana uwo mwana wiwe. Urwo rudandazwa rw'uwo mwana ni rumwe mu zindi zagaragaye muri icyo gihugu cya Afghanistan, aho ubukene, imyenda hamwe n'ubuzima butoroshye mu miryango bituma ababyeyi bagurisha abana babo. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije ejo ku munsi wa kane kw'igihugu ciwe kitazosubira kuganira ku masezerano ya nikleyere, cyumvikanye ko ni bihugurutura ku isi mu mwaka w'2015. Ivyo abishikirije mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ikiringo Perezida Donald Trump yihaye ngo afate ingingo yo kuguma canke kuvavanura muri ayo masezerano gishike. Igihugu ca Irani gishikiriza ko mu gihe Amerika yo yakuramwa akarenge naco nyene coca gikurikira, kandi kimenyesha ko kitazemera na kimwe cohinduka gihushanye nuko ayo masezerano yemejwe. Naco Leta z'Ubumwe za Amerika canke Leta ya Trump baragira icyo bavuze kuri ibyo byashikirijwe n'igihugu cya Iran.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere. Mu Burundi inyuma y'ukugurura icese imyiyamamazo y'abagumya banga, umugwi wa mbere w'indongozi za CNDD FDD wakoreye mu ntara ya Ruyigi muri komine Gisuru. Abagize uwo mugwi bavuga ko hari ivyahungabanije iyo komine vyatumye bahitamwo gutanguriza inyigisho zo kwigisha oya muri iyo komine. Mu majambo yahavugiwe bagarutse kuri bamwe mu bahora abagumyabanga bakomeye ba CNDD FDD bahunze igihugu. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Joseph Nagarutimana Cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambo wa CNDD FDD yatangwa avuga igituma wahisemwo guhera muri komine ya Gisuru.
Murazi ngwano zabereye ngaha muri iyi komine zijya no hakuno yayo mu minsi heze. Ni naco gituma mbere twatoye yuko iyi komine yacu ariyo tuza gutera iteka tukaza kugiramwo bino bikwaje kugurura icese ikampanye yo gutora ibwirizwa nshingiro rinyanya. Turazi yuko muri ku mupaka wa Tanzania turabakunda cyane no baradukunda cyane, uyu mubano mwiza nabo mushigikire ubandanye.
Iyo ndongozi magumya banga yagiranije ibwirizwa nshingiro ryahora nk'impuzi ishaje.
Ibwirizwa nshingiro twahora tugendera byari bigeye bimeze nka ya shati wambara kane gatanu gatandatu kuwa mbere ko ndatwa Mungu hanyuma igatsinda iga saza. Iyo impuzi ishaje rero ugira gute urongera nshasha canke ukayimesa. Ibwirizwa nshingiro twe tuje kugira ngo tujinyanire mu ngingo zimwe zimwe zayo byari bisigaye bimeze nk'impuzu ifise ibyondo hamwe hamwe byari byarataye igihe dushaka ari uko tubiryoza ku gihe ca none.
Kubwo umukenguzi w'amateka Joseph Nakarutimana, ibwirizwa nshingiro ryahora ryari risagahaze no ku bijanye no gushinga Leta.
Hari ingingo zone ibwirizwa nshingiro ryahora ingingo irimwo yaciha ibibanza muri Leta abashikiranganji ngo nuko baronse n'amajwi y'indira atatu kwijana kwa 5 kwijana. Turashaka rero yuko rero ibyo byo turitoye uwatsinze ashinga Leta uko abishaka. Umukuru w'igihugu azoshinga Leta uko abishaka, arabe abakunda igihugu aheze abariho ahamabanga kandi ababunguze aho ashakiye.
mwibwirizwa shingiro ryashize imbere y'abanyagihugu riratomora umugwa abantu haramabanga batazoshingwa nk'uko bivugwa n'umukenguzi amateka na Karutimana
abarongoye uburundi mu nzego ziri hejuru usanga harawe dufite rero bafite basubwene igihugu bwinshi turabakomye baraza nk'amwe basubwene igihugu rubibutatu bagatera akajagari ku mugoroba bashayifatira indege akisubirira muri bwa bwene igihugu bwa kangahe bwa kabiri bwa gatatu turifuza yuko turonka amabanga hambaye kuko ari umurundi gusa umukuru w'igihugu umukuru w'inama ishingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka icegera cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere batanu
iryo sekeza ryo kwamamariza ego canke oya rise mu gihe mu ntara ya Ruyigi hari abahoze ari abagumyabangaga CNDD-FDD bakomeye bahunze inyuma y'aho biyamirije ikiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza nawe nyene bagize ico bavugwa ko Zeno Ndaruvukanye umukomiseri ajejwe ikigega mu mugambi wa CNDD-FDD yadamye ku rutoki bamwe muri abo bahoze ari abagumyabanga
hano hariho umuntu yaguye ngaha je twari dusanzwe dukorana yari cegera canje mu mugwi bita civil bari wake mu mugambwe twa gutumi Moise nta byinshi ndamuvuga ko dukorana namwe wenyine ariko arakorana nabona ko yari yanyereye yaranyereye yaragwa kandi yaheze ntiyavyutse mukazi wa muje inyuma rero bizobagora
na Space Caritas nje barikanuye icegera cutwari namya nkenguza amateka yahamagariye abagumyabanga kutibagira abana mu nyigisho zo gutora ego
mu gutegura abana ku ishure kuko abana twabonye yuko ari abatumwa beza cyane mu bigishe bagende nabo nyene bayaga iyo nkuru nziza yatora ego
ejo ku munsi wa gatanu uwo mugwi wigishije mu ntara ya Ruyigi ni uzoja gukorera mu ntara ya Cankuzo intara nayo nyene ivugwamo abagumyabanga benshi biyamirije ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza wahereye ku wahora ari umuvugizi wiwe muri komine Gisuru intara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'Uburundi Fidel Jean Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
tukivuga kuri iyi nkuru umugambwe sa wanyafurodebu wemeza ko gutora oya ari uguhakana gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe kandi yaka ijambo abanyagihugu rero nsungenda kumanica icegera cy'ibirongoye ifurodebu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yemeje ko ibyahinyanywe n'ubwirizwa nshingiro bishyira imbere ugukumira kandi byako ububasha inama nshingamateka na nkenguzamateka arico gituma ahamagarira abarundi gutora oya mu matora ku wa 17 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu Remo Nzimana
icegera cy'uburongoye umugambwe sa wanyafurodebu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane yemeje ko iminyanyuro y'ibwiriza shingiro ry'uburundi rije gusubiza inyuma ugufatana mu nda kw'abarundi kuko ryaka ijambo abanyagihugu rigakumira n'imigwi imwe imwe y'abantu aha rero nsengenda ku mana atanga akarorero kabigeze kurongora igihugu cy'uburundi eka n'abafise ububira bubiri
igarukana cya kintu cyo gukumira cyatumye abarundi tujyana gukumirana ehe duhere kubahoze barongoye igihugu cy'u Burundi iyi ntego irabakomeye irabaka ijambo ariko bumva barinze baka ijambo uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi uwo boha ijambo ni inde iyi ntego niyo amara kwemeza ntabwo bazaronga ijambo iyi nteguro irakumira abantu bitwa ngo bafise ububira bubiri abo bantu baronse ububira bubiri n'abantu bahunze igihugu hari ingorane mu Burundi kuva mu mwaka w'1972 dufashe usanga n'imbere yaho hari abahunze abo bantu bo barabayeho kubera inyene ko cyari kimeze barafata ububira nka bubiri kandi hama amategeko y'u Burundi amabwiriza y'u Burundi arabyemeye
ikindi umugambwe Frodebu unegura kugira ushyire imbere gutora oya nuko hari ingingo nshasha muri iryo bwirizwa ziha ububasha bw'ikirenga umukuru w'igihugu ngenda ku mana akavuga ko iyo ngingo isa n'igarukana intwaro ya cami mu gihugu cy'u Burundi
mu ngingo y'1116 y'ibwirizwa ryahora yategekanya yuko mu gihe umukuru w'igihugu yigenjeje nabi agakora ibintu biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro agakora ibintu bishobora kujyanisha abarundi agakora ibintu bishobora gutuma igihugu kijya mu ntambara byari bitekanije yuko abashinga amateka n'abakenguza amateka bashobora gukorana bakabibubuza ananiranye bakamukura iyo ngingo rero hano bace bayikuramo no kuvuga arashaka gukora ibyo ashaka byose ntagire n'umuntu n'umwe amukorako ituma ubutegetsi bw'igihugu bwose bujya mu minwe y'umuntu umwe kumwe ko ku ntwaro za cyane zigaruka indwaro za cyane
ku bw'iyo ndongozi y'umugambwe Frodebu gutora oya no gushyira imbere gufatana mu nda kw'abarundi no kwanga ko Burundi busubira mu ntwaro y'umugambwe umwe
gutora oya rero kuri twebwe bisigura kugumya amasezerano y'Arusha n'ibyo bashyigaye komoka ko kugira tubandanye kubaka uburundi bw'iteka tubandanye kubaka uburundi butekanye butagiramo induru burangwa amahoro n'umutekano kuri bose burangwamo ukwishyira n'ukwizana kuri bose urangwa mu gusabikanya iby'igihugu gitunze atanya gupfa atanya gukira sotora yo oya nibyo azobatoye azobatoye ko abarundi tuguma dufatanye mu nda intwari ya demokrasi intwari bereye ikabandanya itsimbatara bisigura yuko umuntu wese azokora ibyaha ahazinyegeza hose azorondegwa agahanwa tutemera gusubira mu ntwari y'umugambwe umwe ko bidashoboka
abajijwe ikiranga minsi kingi n'umugambwe Frodebu zo kwiyamamaza mu gihugu icegera curongoye Frodebu yavuze ko bazaza barabimenyesha hageze ku mvuzo z'umutekano Leon Singenda Kumana yemeza ko hari bamwe babandanya bagabisha abiyamamariza gutora oya ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwaranya kumviriza radio ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda umutekano mu ikambi impunzi z'abanyekongo ya Kiziba mu ntara y'uburengero bw'igihugu ubandanya kuba ikibazo kitavugwa ko rumwe mu mishamirano yabaye ku munsi wa kabiri hari impunzi zishwe izindi ubuziko zivurirwa mu bitaro nivyo umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yagendeye ibitaro bariko bavurirwamwo atubwira uko byifashe
Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda iremeza ko umuntu umwe ari we witabye Imana nyuma y'umutekano muke wagaragaye mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka Karongi ibi byawe kwa kabiri y'icyumweru nyuma yo gushyamirana hagati y'abashinzwe umutekano n'izo mpunzi Bwana Rwama Jean Claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri iyi minisiteri yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abavuga ko hapfuye abantu batatu atazi aho bakuye imibare uyu muyobozi avuga ko muri izi mvururu handakomerekeyemo impunzi 14 harimo 8 barwariye muri Centre de Santé iri mu nkambi n'abandi batandatu barwariye mu bitaro by'akarere ka Karongi kuri ibi bitaro Ijwi rya Amerika ryanyarukiyeho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane maze abakozi b'ibitaro batubwira ko bitatworohera kuvugisha izi mpunzi kuko zitameze neza umuganga ushinzwe kubitaho nawe twashatse kumuvugisha gusa dusobanurirwa ko afite abarwayi benshi barembye arimo kwitaho umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri Midimari Bwana Rwama Jean Claude avuga ko mu bakomeretse harimo n'abapolisi bane nabo barimo gukurikiranwa n'abaganga uyu muyobozi avuga ko mu minsi mike hazatorwa komite y'impunzi nshya ibintu byamaganwa cyane n'impunzi zimwe zivuga ko komite yabo yakuweho kuwa mbere w'iki cyumweru bari bayikunze ko batifuza abandi
naho ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushyigikira komite yabo nta iri bijya komite niyo bavuga ngo bazashyiraho maginga tuzi ko komite yari iriho n'ituyoboye nayo bavuga ngo bashizeho nta yirashigwaho kuko arayitegeka ari Kigali ubu tuzabyemerageza ngaha
twebwe tuzi ko nta komite iriho nshasha
ubu muyobowe nande
ubu ngubu nta bayobozi dufite abo twari dufite ntabwo tuzi ahantu bari
rwamasobanura ko kuvuga ko komite yari kuweho yari ikunzwe izi mvugo zitabuza gutoresha komite nshyashya
turacyategura uburyo twashyiraho nabo ari ibintu bihita bikorwa mu mwanya
Ese munzi ko ubona zisa nkaho zishimiye abantu bazo bari baziyoboye mbere ubu mwizeye ko bazemera bagatora iyindi komite nshyashya hari bamwe bavuga bati abo bakuyeho nitwe twari twarabitoreye
ibyo ni ibintu bisanzwe cyane no muri iyo nkambi ya Kiziba no mu zindi nkambi iyo abayobozi badakora inshingano batuza inshingano zabo bakurwaho bakajya abandi
abandi bazashyirwaho bashyashya nibo bazagira uruhare rwo kubitorera nabo
yego nabo bitora ntabwo ari inzego zibashyiraho nabo bitora nyamo abahagarariye
Izi mpunzi zakunze kumvikanisha ko icyo zifuza ari uko bazireka zigasubizwa iwabo.
Turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo, kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze.
Icyo dusaba mu by'ukuri nuko twataha tukavanga, kuko nta mahoro dufite mu nkambi.
Umuyobozi ushinzwe impunzi muri Midimari Bwana Rwahama avuga ko kugeza ubu nta mpunzi n'imwe yigeze yifuza gutaha ngo ibyangirwe.
Ntawuzi umuntu gutaha. Icyo dukora na leta cyangwa n'abafatanyabikorwa bacu ni ukugeza amakuru y'uburyo igihugu kizo mpunzi kifashe cyane mu bijyanye n'umutekano. Noneho ushaka gutaha agafata icyemezo ariko afite amakuru yahajya uko hameze.
Ni ukuvuga ngo hagize ushaka kubisaba akandika mwamwemerera akagenda?
Rwose ubu ni uburenganzira bwe busesuye.
Yandikira nde?
Yandikira leta. Ashobora no kukwegera hasi nyine akavuga ati ndashaka gutaha, byombi birashoboka. Izo nzego zirakorana.
Ubu se bakomeza kuvuga ngo babujijwe gutaha nuko batazi uko bikorwa?
Urwitwazo bagiye bagirana ntawigeze avuga ko ashaka gutaha ngo babibanze.
Kugeza ubu nta makuru y'uko umutekano mu nkambi wifashe twabashije kumenya, usibye twahawe n'impunzi ubwazo ndetse n'umuvugizi wa polisi y'igihugu watubwiye ko umutekano wagarutse mu nkambi. Twagerageje kujya mu nkambi kugira ngo twirebere ubwacu uko iki kibazo cyifashe, duhagarikwa n'abapolisi bashinzwe umutekano w'inkambi, dusigaje ibirometero nk'umunani ngo twinjire mu nkambi ya Kiziba. Abapolisi nahingukiyeho bwa mbere bambwiye ko nakwinjira mu nkambi ari uko mfite uruhushya nawe na minisiteri ishinzwe iby'impunzi mu Rwanda. Takaboye, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Karongi, mu ntara y'Uburengerazuba bw'igihugu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu yatangiye kumviriza ukwiregura kwa Jean Baptiste Mugimba ku byaha bya genocide aburana n'abashikiriza manza. Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDR imbere ya genocide yakorewe abatutsi, yabwiye sentare ko ibyaha aburana byaremendanijwe n'akagwi k'abantu gafite imigambi yo kumutwara amatungo. Nivyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Atangira kwiregura ku byaha bya genocide ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho, Bwana Jean Baptiste Mugimba niwe wafashe umwanya munini mu iburanisha rya none. Ubutabera buramurega ibyaha bya genocide bine: icyaha cya genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide, n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Yasobanuye ko icyaha cya genocide, gucura umugambi wa genocide n'ubufatanyacyaha mu gukora genocide byose bigizwe n'ibikorwa bimwe kandi bishingiye ku batangabuhamya bamwe bagenda bagaruka. Ibyo bikorwa birimo inama yo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane 1994 aregwa ko yasabiyemo imbunda zo guha intera hamwe zikica abatutsi, gushyiraho amabariyeri yicirwagaho abatutsi akanayagenzura, gukora amaliste y'abatutsi bagombaga kwicwa, kujya mu bitero byicaga abatutsi, gutera inkunga radio televiziyo Libre de Mille Collines RTL mu mpine yafashwe nka radio rutwitsi n'ibindi. Mugimba ntiyumvisha uburyo ibyo bikorwa byagenda bigaruka kuri buri cyaha, yahisemo kwibanda kuruta ku cyaha cya kane cyo gushishikariza abahutu gukora genocide. Yavuze ko ubushinjacyaha bwemeza ko bufite umutangabuhamya umwe kuri iki cyaha, kandi kuregwa n'abamwunganira mu mategeko bagenzuye basanga uyu ufatwa nk'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yarakatiwe igihano cya burundu y'umwihariko ku byaha bya genocide. Yavuze ko amategeko atemera abari kuri urwo rwego mu gutanga ubuhamya. Yavuze ko n'abaye umutangamakuru, amakuru ye nta gaciro yagira igihe cyose nta buhamya bw'abandi buyashyigikira. Bwana Mugimba yabwiye urukiko ko mbere y'uko u Rwanda rusaba Ubuholandi kumwohereza kuza kuburanishirizwaho bikekwa ko yakoreye ibyaha, rwemeye amasezerano ko rutazamukurikiranaho icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Gusa iyo we n'abamwunganira mu mategeko basesenguye basanga uretse guhindura inyito, naho ubundi ibikorwa bigize icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ngo ubushinjacyaha bwabyimuriye ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Aravuga ko hari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yirinze kuvuga imyirondoro ye kubw'umutekano we wari interahamwe Nyakabanda mu mujyi wa Kigali, wanabihaniwe agasaba imbabazi akemera ibyaha. Uwo wari interahamwe arashinja uregwa ko yagiye gutoreza interahamwe mu kigo cya gisirikare i Gabiro. Uwo wari interahamwe aravuga ko Mugimba yagiye i Gabiro mu kwa karindwi 1992 gutoza urubyiruko rw'ishyaka CDR yari abereye umunyamabanga mukuru. Mugimba yavuze ko nyuma y'ameza n'ishyaka ryabo rishinzwe bitashobokaga kuko ryari rikiyubaka. Yavuze ko urubyiruko rw'ishyaka ari rwo mpuzamugambi rutari rwakabayeho, kandi ko no gutoza interahamwe byatangiye muri 1993. Mugimba yabwiye urukiko ko wafungiye ubuterahamwe n'ubwo avuga ko yari umusirikare Gabiro ku ipeti rya sergeant byamuhaye kumenya Mugimba atoza interahamwe ngo ntibyigeze bibaho. Yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko mu kwa gatatu 2011 bwa bakiriye abatanga buhamya bamushinja butabanje gushishoza bihagije kuko mu 2010 ngo hari ngagatsiko k'abatanga buhamya bamushinja yasobanuye icyo yita gatsiko karimwe kagamije kumuhimbira ibyaha kagambiriye kumutwarira imitungo yavuze mu witwarangira bigira umwami n'abandi ngo bahuriye mu kabari Panorama mu mujyi wa Kigali bamucurira ibyaha kugira ngo bazamutwarira imitungo umwe mu bavuga ko bari muri ako gatsiko yise entreprise de criminelle mu rurimi rw'igifaransa ngo ubushinjacyaha bwaje kumutahura afungwa igihe cy'umwaka bityo rero ngo iyo buza kuba bwarashishoje mu 2011 bwagombaga gutahura ko gatsiko nibukora ikirego kimurega amagambo agira tumututsi n'umwanzu ugomba guhigwa si umunyarwanda yaturutse muri Ethiopia za gutegekesha inka n'ayandi namwe muyo baregesha mugimba ko yaba yarayavugiye mu kigo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda umucamanza bwana Antoine Muhimukuri y'inteko iburanisha yamubajije niba ntacyo yaziho urego yasubije ko amagambo nk'aya adashobora gusohoka mu kanwa ke yongeye aturetse nibyo no kugeza ngano kumumbona sinigeze ngera Gabiro simpazi icyakora umucamanza agasigara nakwibaza niba bo avuga ko bamuhimbiye ibyaha ari nabo bakomeje gukurikirana bakaza kuba batanga buhamya mu bushinjacyaha muri uru rubanza Mugimba yavuze ko abandi batanga buhamya baje bashimangira ibyo yise ibinyoma byari byakozwe mu nkiko gacaca za Nyarugunga ikindi mu byashingira haravuga ko yari afite urupapuro rw'inzira ruzu nka passport yari yarahawe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rwo gutembera nk'abandi banyarwanda bose akavuga ko yaza kuba hari ibyaha bamukeka hatashoboraga kwemererwa iyo passport bwana Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR araregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide ibyaha byose araburana bihakana akavuga ko byacuzwe mugambi wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali iburanisha rizakomeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatanu akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za Amerika
Kuzuko kwezi kwa gatanu isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukwishyira n'ukwizana mu gushikiriza ibyumviro mu mwuga w'itangazamakuru ni mu ntumbero yo kumenyekanisha akamaro ko kutagerageza kuburabuza ishikirizwa ry'amakuru agenewe abanyagihugu kimwe n'uruhara rw'abakora uwo mwuga n'icyibutso cy'uko hari ibihugu bitari bike ku isi aho abamenyeshamakuru batotezwa bakagirwa ku bitero bagapfungwa bakanicwa ibinyamakuru vyabo bakorera biracibwa amande canke bigahagarikwa burundu nibitangaje ko akenshi ibihugu bidafise demokarasi itsimbataye kandi bifise ubutegetsi bw'igitugu usangane navyo bifise intwaro zitoteza itangazamakuru ivyo bikaba ari kubera itangazamakuru gishari kizana usanga ari ryo shira hamwe ryonyene rishobora gushira habona amabi na ruswa bigirwa na leta bikanafasha abanyagihugu kumenya amakuru abamenyesha makuru batuma leta n'abategetsi bavuga ukuri kugira habe intwaro ya demokarasi hategezwe kuba hariho ukwishyira n'ukwizana mu itangazamakuru itangazamakuru ryigenga kandi rigizwe n'ukwishyira n'ukwizana mu byumviro rifasha abanyagihugu kugira ubwenge no kumenya ibintu bifasha kugira habe intwaro ishingiye ku bushake bw'abanyagihugu icivugo cy'uyu mwaka ni kugumiza leta ku murongo ibyo bikaba bishimikiye ku ntumbero yo kugira inzego z'ubutungane zishigikiye yuko haba itangazamakuru ryigenga kandi ridakumiwe kandi hakaba uguhana kw'amabi agirwa abamenyeshamakuru yamara kugira itangazamakuru rikora akazi karyo ko gukora ibishoboka kugira habe ihanahana ry'amakuru hari bikwiye kuja mu buryo muri ivyo hariho kuba hariho amategeko n'ubutungane bukora neza kugira habe ukwishyira n'ukwizana mu buryo bw'itangazamakuru butandukanye hamwe n'ubushake bwa politiki bufasha uwo mwuga gutera imbere hamwe n'amategeko yo gukingira uwo mwuga haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke ahandi ahandi naho abamenyeshamakuru bagakurikiza amategeko agenga umwuga ku rwego rwo hejuru umunsi wahariwe kwishyira n'ukwizana kw'ivyumviro mu itangazamakuru dufata mu mugongo umwuga w'itangazamakuru ubandanya kugenzurwa cyane mu ntumbero yo kuburabuza ahandi ukugagwa tukibuka abamenyeshamakuru bishwe bariko bagerageza gukora akazi kabo duhamagara ibihugu byose gushigikira ukwishyira n'ukwizana mu gushikiriza ibyumviro mu mwuga w'itangazamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi hose twongera tugasaba ko haba amatohoza hamwe no guhana ibyaha byose bigirwa abamenyeshamakuru
ibyo byari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika Nshuti mwese mukunda radio y'u Amerika iriganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kututega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio y'u Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.